Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ndabaramukije nshuti namwe bagenzi muduteza amatwi, ubu ni saa moya n'igicezo ku mugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Turi kwa gatanu tariki 20 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'2015, hano muri studio 17 Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Thomas Kamirindi.
Ikibazo kijanye n'igipimo cyane cyane igipimo cya essence n'ikibazo giteye ikibazo giteye ingorane cyane, kuko hagira herindwi zibiri abantu batonze imirongo miremire cyane.
Uyo ni Gabriel Rufyiri arongo ishirahamwe Olicom rijejwe kugwanya ibituri n'isesagurwa ry'itunga rya leta mu Burundi, avuga ku kibazo cy'ibituro ibandanya kubura mu gihugu. Mu kanya gato mu makuru yo mu biyaga binini, mu kanya gato kandi tugiye kubashikiriza makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tangura makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Yemen, umugwi uvuga ko ari ishami rya Islamic State uriyitira ibitero by'ubwihevyi vyisha abantu 126 ku misigiti isengeramwo abashigikira abarobeli b'abashiita. Uwo mugwi wabitwaje ibigwanisho washikirije ijambo wabishikirije mu ijambo bashikirije kuri internet kuri uno munsi wa gatanu, aho barahira ko bagiye kugira ibindi bitero ku bashiita b'abahudhi. Ibitero vyagizwe ku misigiti iri ku mugwa mukuru wa Sana vyagizwe n'abihevyi batatu baturikije amabombe mu bihe vy'amasengesho ku murango w'umuno muso wa gatanu. Imisigiti izwi kuba ijamwo abashigikiye abahudhi, abarobere b'abahudhi bafashe umugwa mukuru wa Sana. Muri ivyo bitero hakomeretse abantu barenga 250. Islamic State yongeye iriyitira ibitero vyagizwe muri Tunisia, aho bagandagura abantu 23.
Naho muri Nigeria, abantu 11 baguye mu gitero cya Boko Haram igamburu mu majyaruguru y'igihugu hafi y'umupaka wa Kameruni. Mu kwezi gushize, ingabo za Kameruni zagiye gufasha Nigeria zari zatangaje ko zigaruriye uwo mujyi wa Gambaru zirukana rero Boko Haram. Abaturage bavuga ko Boko Haram yateye ejo bundi ibonye abasirikare ba Kameruni basubiye mu gihugu cyabo. Ibyo bitero biteye impungenge cyane mu gihe hasigaye icyumweru kimwe rukumbi kugira ngo Abanyanigeria bajye mu matora y'umukuru w'igihugu. Uretse Cameroon, ibihugu bya Chad na Niger nabyo byatanze abasirikari bo gufasha Nigeria kurwanya Boko Haram. Uretse ibyo ariko, abasirikari ba Nigeria babwiye Ijwi rya Amerika ejo ko hari n'abasirikari ba Afurika y'Epfo, Ubwongereza na Ukraine nabo babafasha muri iyo ntambara. Leta ya Nigeria yo isobanura ko abo bantu bo muri Afurika y'Epfo, Ubwongereza na Ukraine baje gutoza ingabo zabo cyane cyane mu birebana no gukoresha intwaro nshya Nigeria yaguze muri ibyo bihugu.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yabwiye umushikiranganji mukuru wa Israel Benjamin Netanyahu yuko agiye gusubira kwiga bushasha ingingo zimwe zerekeye imigenderanire yabo na Israel, nyuma yaho uwo mutegetsi mukuru wa Israel avuze ku mugaragaro yuko adashigikiye ingingo yuko hovuka ibihugu bibiri mu biganiro vyerekeye ubwigenge bwa Palestina. Ejo ku munsi wa kane niho umushingantahe Obama yamenyesheje Netanyahu ko yafashe ingingo yo gusubira kwiga imigenderanire yabo mu kiganiro bagiranye ku telefone, aho yamuhamagara ku telefone amukeza ku ntsinzi Netanyahu yagize mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri indwi. Ivyo vyatangajwe n'umutegetsi mu biro vy'umukuru w'igihugu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atashimye kwivuga amazina. Imbere y'uko amatora aba ku munsi wa kabiri w'iyindwi muri Israel, umushikiranganji mukuru Netanyahu yabwiye ibinyamakuru vyo muri Israel yuko atazokwigira ashigikira ko Palestina ironswe ubwigenge nk'imwe mu ngingo zo gukemura ibibazo biri hagati ya Palestina na Israel. Yamara ejo ku munsi wa kane yasanu wivuguruje, aho yabwira ibinyamakuru bimwe bimwe vyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ati, nduguriye twa mugina sinifuza ko haba igihugu kimwe, nifuza ko hafatwa ingingo zitomoye zigizwe n'amahoro kuvyo bari ibihugu bibiri, ariko kugira ivyo bibe hari ibintu bitegerezwa kubanza guhinduka. Netanyahu yavuze kandi ko muri iki gihe abona ko bimwe muri ivyo bisa n'ibidashoboka.
Muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika. Imishikirano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Irani yahagaze by'agateganyo uyu munsi mu mujyi wa Lausanne mu Busuwisi. Intumwa za Irani zatashye igitaraganya bagiye kuyagira Perezida Hassan Rouhani kuko nyina yitabye Imana. Nk'uko ikigo ntaramakuru cya Irani cyitwa ISNA kibitangaza, imishyikirano izasubukurwa ku wa gatatu w'icyumweru gitaha. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yahaye abanya-Irani ubutumwa bw'akababaro bukomeye cyane bivuye ku mutima mu izina ry'igihugu cye. Yanifurije kandi abanya-Irani bose umwaka mushya muhire wo mu muco w'Abapers witwa Nowruz watangiye uyu munsi. Ari kumwe na mugenzi we Kerry imbere yo gusubira i Teherani, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Irani yasobanuye Nowruz icyo ari cyo, ati bivuga umunsi mushya izuba rirashe. Yongeyeho ati ndizera ko uyu mwaka mushya uzabera n'isi yose umwaka mushya, umwaka wo kumvikana n'amahoro.
Intaramakuru Reuters itangaza ko site yabo yo mu Bushinwa itariki irakora, bakavuga ko iyo ari yindi ngingo ya leta ya Beijing yo kugerageza guhagarika amakuru ashikirizwa n'ibinyamakuru vyo mu burengero bw'isi muri ico gihugu. Ico kigo cy'Abongereza cyabitangaje kuri uno munsi wa gatanu kivuga ko kidasobanukirwa impamvu abanywanyi babo bo mu Bushinwa bariko barabuzwa kuronswa amakuru yandikwa ku masite yabo mu rurimi rw'Icyongereza n'Igishinwa. Reuters imenyesha kandi ko amakuru bashikiriza mu rwego rw'ubudandaji atari karaboneka muri ico gihugu. Abategetsi b'Ubushinwa babandanya kunegura akatari gake ibinyamakuru vyo mu burengero bw'isi, bavuga ko bitanga amakuru agwanya abategetsi b'umugambwe w'abakomuniste muri ico gihugu.
Uburusiya bwakiriye nabi icyemezo cy'Uburayi bwunze ubumwe bumaze kugumishaho ibihano. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru uyu munsi, umuvugizi wa Perezida Putin Dmitri Peskov yavuze ko ari icyemezo kizononera impande zombi. Yirinze gusobanura icyo bashobora gukora, aravuga gusa ngo tuzakora ibyo ari byose bifitiye akamaro Uburusiya nabyo mu rwego rwo gufatira ibyemezo Uburayi. Abakuru b'ibihugu by'Uburayi bari bateraniye i Bruxelles mu Bubiligi ejo kuwa kane, bafashe icyemezo cyo kugumishaho ibihano bafatiye Uburusiya, bashaka gukomeza kubwotsa igitutu kugira ngo bureke gutera inkunga ziriya nyeshyamba zigaruriye uburasirazuba bw'igihugu cya Ukraine. Nta gihano gishya bafashe. Muteze amatwi radio yacu, gahunda tubagezaho saa moya n'igice kugera saa mbiri ku mugoroba, kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu. Mu Rwanda tuvugira kuri FM 104.3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.3. Nkuko kandi mumaze kubimenyera ubungubu niko nibwira, tuvugira kuri FM mu Burundi 94.9 na 95.2.
Mushobora no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email, ni radio yacu @gmail.com. kuri Facebook adresi yacu ni VOA radio yacu. Site yacu ya internet nayo ni wezitatu@radioyacu.voa.com.
Noneho amakuru yo mu biyaga bigari, duhere mu Rwanda. Abana bo mu muhanda bariya bakunze kwitwa bamayibobo bongeye kuba benshi mu mujyi wa Kigali. Bavuga ko impamvu zimwe zibibatera ari ubukene n'amakimbirane mu miryango yabo. Asumta Kaboyi yadukoreye inkuru.
Hari hashize igihe kinini abagenda mu mujyi wa Kigali batakibona abana bagenda basaba umuhisi n'umugenzi. Yemwe n'abakuze bafite ubumuga bunyuranye si benshi bagihagarara mu mihanda basaba ubanyuzeho uwo ari we wese. Muri iyi minsi mu mujyi wa Kigali ahantu hahurira abantu benshi nko ku masoko, ku muhanda ndetse n'aba bagenzi bategera imodoka, hongeye kuboneka abana bari hagati y'imyaka 5 kugeza kuri 18 batangira ubanyuzeho bamusaba ko yamufungurira. Abona sanze ku isoko rya Kimironko twaganiriye, maze hafi ya bose bahuriza ku mwiryane hagati y'ababyeyi babo ari wo wabaye imbarutso yatumye baza gushakira ubuzima mu muhanda.
Ibi waje mu muhanda
ako ari ko waje gufunguza kubera mama yadutaye.
Papa, we ni umusinzi ntago ajya duhahira. Ariko kuri yanyweramo inzoga.
Yuko papa yafashe ifu y'ubugari irimo amazi ahita yikubita mama mu gutu.
Mu rwose muribana?
Na papa ariko ni umusinzi ntago ajya duhahira. Aducira mu kanwa
akamukubita ku nzu.
Agafata umuka akadukubita ku nzu gushya.
Nyirabahinda Anastasia, umukozi muri Minisiteri y'Umuryango ushinzwe kwita ku bana, avuga ko nubwo Minisiteri akoramo idahwema gukura abana mu mihanda, ariko iyi Minisiteri irushaho gukangurira abagize umuryango nyarwanda kwirinda amakimbirane mu miryango, kuko ariyo ntandaro nyamukuru ituma abana bataguma mu miryango, cyane cyane iy'aya makimbirane agize ku rwego rwo gutanya bashakanye, umwe akaba yakwigendera.
Ndetse hari ubushakashatsi twakoze mu mwaka w'ibihumbi 2012, kimwe mu byagaragaye gitera abana kuva mu miryango yabo bagahitamo kujya kwibera mu buzima bwo hanze ni amakimbirane ari mu muryango. Iyo mu muryango abakuru batabanye neza ngo bagaragarize abana urukundo, babagaragarize koko ko umuryango ari mwiza kubamo, bishobora kuba intandaro nubwo atari yo yonyine. Hari naho usanga n'ubukene bwabitera, ariko ubukene si cyo gikuru, kuko hari abakene benshi usanga abana babo bafashwe neza pe muri bwa bukene, bagakoresha bike yabafite, ariko abana bakarerwa neza.
Nubwo bitoroshye kwemeza ko umwana wakuriye mu muhanda ashobora kugira ubuzima bwiza mu gihe atagize amahirwe yo kuvamo, aba bana bo mu muhanda bavuga ko bahura n'ingorane bakiri bato, cyane cyane izo guta amashuri mburagiye.
Nge narigaga akabiri, nge narigaga mu wa mbere ku ishuri baratwirukana kwa amafaranga y'ishuri n'imyenda y'ishuri.
Kuki se mudakaraba?
Asabona n'amavuta tuba twabonye kandi dufite imyenda yonyine yonyine gusa.
Uyu mwambe niyo yonyine mufite? Ayo musabasha kuki mutagura utundi twenda muri cyago?
Turayahahisha, tubona ishuri tuzabireka.
Muri iyi minsi abana b'inzererezi basaga nk'abagabanutse cyane cyane mu mujyi wa Kigali, ariko Minisiteri y'Umuryango ivuga ko igihanganye no gukemura iki kibazo burundu.
Turabibona koko ko abana mu muhanda bahari, ariko kandi si ukuvuga ko twacogoye kuba twahangana n'icyo kibazo. Ndetse hari n'abo dukuramo kugeza ubu dufite abana barenga 100 muri uyu mwaka tumaze guhuza n'imiryango yabo cyangwa n'imiryango ibarera, kandi bakaba babayeho neza. Kuba havuka abandi ubwo ni ikibazo muri rusange kiri mu muryango nyarwanda, kubera n'amateka twagize abantu bakaba yenda bafite ibibazo mu rugo bigahita bigwira bigwa ku mwana akaba yasohoka mu muryango akawuva.
Hari bamwe mu bavuga ko ubukene ari bwo butuma abana bajya mu mihanda bakiri bato, ariko inzego za leta zinyuranye zishinzwe kwita ku bana zemeza ko ubukene atari impamvu ifatika yatuma umubyeyi atita kubo yabyaye ngo babone uko baraye n'uko biriwe. Ahubwo izi nzego zishinzwe kwita ku bana zituga gatoki bamwe mu babyeyi badohotse batakimenya inshingano zabo zo kurera. Politike ya leta muri iki gihe ishaka ko umwana wese yarererwa mu muryango, n'ibigo byajyaga bifata abana batagira kivurira bizwi nka za Orferina ubu ibyinshi byarafunze, abana babibagamo bajyanwe mu miryango. Inzego za leta zikaba zisaba umuryango gushyira hamwe, kuko ari byo bituma abana bahabwa uburere bwiza bagakurira mu muryango aho kuba mu mihanda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Rwanda dukubitire mu Burundi, ikibazo gikomeye cy'ibitoro kirabandanya kwibonekeza. Mgenzi wacu Fidèle Niyongabo yaganiriye na Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe Olicom rijejwe kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'itunga rya leta, atangura avuga uko abona icyo kibazo. Tumutega amatwi.
Ikibazo kijanye n'igitoro cyane cyane igitoro cya essence n'ikibazo giteye ikibazo giteye ingorane cyane, kuko hagira herindwi zibiri abantu batonze imirongo miremire cyane. Icyo kibazo rero twaragiranye mu nama atari make n'ababisanzwe babikurikirana ku munsi ku munsi, aha no kuvuga umushikiranganji ajejwe icyo gisata, mbere jewe twarabonanye ku munsi wahijya ejo, hanyuma turavugana nabo mu bushikiranganji bujejwe ikiga ca leta busanzwe, mbere ari nubwo buraba ibari inkuru y'igihugu. Turavugana n'abacuruza amafaranga y'agaciro aya batwita amabanke y'ubudandaji le banke commercial. Abo bantu rero ahantu haba mbere habera ingorane basize indimi zibiri. Bwa mbere umushikiranganji araba iby'ubudandaji avuga yuko ari ingorane y'amadovize, ni ukuvuga ry'amafaranga y'agaciro. Ubagije abo bandi bigiye kuvuga ni ukuvuga ubushakashatsi bw'igaca leta, banki ya Repubulika y'u Burundi, amabanki y'ubudandaji, bakavuga yuko amadovize yuzuye, mbere bafise n'amareserve yo kumara amezi ane. Urumva rero ko ngaho cyo bitugoye kwa ingorane ihari.
Ne kubganyu mwe mwitegereje kubibaraba kibazo kiri he ingorane iri he mu byukuri
ingorane umuntu aravye neza ahantu itumbereye iri kukungene uko uwono kwita autorite monetaire kuvuga umuntu atasaba tunganya ibibazo bijanye n'amafaranga abikora nabi abikora nabi ku buryo uno munsi ibiciro chama dovize nuwo baba bayahaye acyashiraga ku isoko muri banke dufate nk'amadolari y'abanyamerika igugwa igihumbi n'amajanatanu na mirongo itandatu ariko ku isoko twita marché noir igugwa igihumbi n'amajanindwi arenga urumva rero yuko nuwo baba bayahaye arashobora no kunguka atiriwe araja kurangura ibyo bitoro kandi naca yungukana menshi ibyo rero murumva neza yuko ingorane ngahica itangura kwaduka ikibazo rero kiriho uno munsi ubwo bidusigira nk'abantu b'abanyagihugu dusoze dukoresheje igitoro kandi kugeza kiduza n'ibindi biciro nuko batubwira yuko habura ikabuze igitoro cya esanse mugabo mazutu ikaboneka ibyo rero nibyo twebwe tudatahura none ko mazutu na esanse birangurirwa hamwe wumva kimwe cyobura gute kikaboneka gute rero tubajije tukumva neza tubona neza yuko umushikiranganje ajijwe iby'ubudandaji yoshaka demisiyona ko turabona ko byamutaye kuwa amazi ntashobora gutanga insiguro nimwe yumvikana nicyo gituma twebwe uno munsi twataza ikiganiro kubamenyeshamakuru ni ukuvuga amashyirahamwe igihumbi n'amajana atatu arimo amasendika n'ayandi mashyirahamwe y'urwaruka n'abapfasoni n'abandi twavuze yuko hashyize ku munsi wa mbere bataduha inyishu kuri icyo kibazo tuzofata ingingo zose zikenewe harimo no guhagarika akazi mu bisata byose by'igihugu mpaka leta itubwije ukuri kw'ikibazo gihari kuko ndababwiye mu ncamake leta muri sivile ishyiraho buri ndwi zibiri iyo sirikiti itoza amafaranga menshi ategerezwa kuza kukuraho ibyo bibazo ubona bihari uno munsi ayo mafaranga rero twegeranije kuva mwaka w'ibihumbi na cyenda imaze gutoza imiliyaridi mirongo itatu izo miliyaridi mirongo itatu nizo batuza kuba baciye bagura ibitoro igihe ibitoro bikenye rero ku isi bya Kenya cyangwa yindi ngorane ibyo bitoro nizo byateza guca biza gusigwa ku isoko kugira ngo abanyagihugu ntibigere bagira ingorane urumva rero amafaranga twatanze nicyo gituma rero twibitatora kwemera ko abantu bajya muri stress abantu bajya mu bibazo ubu noneho kia urumva ko habaye n'ingorane
n'izihe ngaruka zimaze kwibonekeza umuntu aravye icyo kibazo muri iki gihe
ingaruka mbi nuko ibintu byose byamaze kuduga ibintu byamaze kuduga kubera abagira transport bavuga yuko iri igihumbi n'amajana umunani bayigurisha hagati y'ibihumbi bitatu n'ibihumbi bine hariho mbere nayo usaba ibihumbi bitanu ni ukuvuga ibiciro by'ibifungwa byaduze ibiciro bya transport ni ukuvuga kuguruza abantu n'ibintu byaduze umuguseni nawo ushize muvuga yuko ukoresha amagurupe kubera atamatara ahari bagashaka yuko nabo biriko birabafekita ni ukuvuga ni ubuzima bw'igihugu mu bisanzwe bwahagaze uri kuraraba iki kibazo hanyuma ugaca usanga inzego z'igihugu zivuga indimi nyinshi abo twavuganye bose batubwira indimi zitandukanye rero mu ijambo rimwe ni ubuzima bw'igihugu bwahagaze leta nayo umengo sihiri ibereye mu bindi mu gusahura igihugu ni ukuvuga biragoye gutora by'ukuri imwe mu muntu yobifata kuko muri banki y'igihugu bakubwira ko amafaranga batanze nk'ubu batubwiye bati twatanze mirongo irindwi ku munsi wa mbere miliyoni mirongo irindwi z'amadolari tutakubwira ucyurumba bishya bigoye icyo umuntu afata
murakoze yari Gabriel Rufyiri ayoboye ishyirahamwe Oricom rijeje kurwanya ibiturire n'isesagurwa ry'itunga rya leta mu Burundi tukaba turavuga ku ngorane z'ibitoro zikomeye ziko zibonekeza muri iyi minsi mu Burundi urakoze kuri iki kiganiro turagushimiye
mugire amahoro y'Imana n'abantu
urakoze nawe Fidel Niyongabo
Fideli ari kumwe natwe kandi hano nanone ariko mubireba nanone no umupira w'amaguru mu Burayi gahunda ya kimwe cya kane mu makipe ya mbere muri championa ni ukuvuga Champions League yabajije rero umutoza wa Vitalo yo mu Burundi Gilbert Kanyankore uburyo yakiriye tombola yabaye uyu munsi
ambe ku mukite ufora mukite afite uri umwe imana bishu ndetse chance nyinshi kurusha izindi zite zigahura nabo ahantu bavuga ko hakomeye ushobora gutanga pronostic. Ndashobora kugira pronostic navuga nibigira fite chance gutsinda mugabo ahantu hakomeye urabye ni iriya match ya Atletico Madrid na Real Madrid nabanabyibuka n'umwaka uheze ingene byagenze zijya ni zo ubona ko ari ikifoto uvuga utovuga gusimtu cyane cyane ko ari ekipe ziva hamwe zinyanyeze ni champion imwe ariyo niwo uvuga directement ushobora kuvuga uti dutsindiye urabye ibindi hari ahantu wovuga uti kaba iyi ekipe irafite chance kurushinga na Barcelona na Betis usize ku munzani urabona ko umunzani upanga kuri Barcelona. Barcelona ni ikipe ikomeye, ni ikipe isize neza, ni ikipe ifite abastari abakinnyi bashyika bane batanu muri abakinnyi bane batanu kugira ngo ubwo kibaze muri kare badasize n'ibindi bigoye nka Barcelona urusha kuri ya chance zose karaba nka Bayern contre Porto chance umunzani urapfuza kuri Bayern. Bayern ni ikipe ya mbere muri Europe ifite abafite jeu cohérent, ikipe nziza rwose kuko muri Bayern n'ubu buvuga uko mbibona sinari iyo kina banaba mvuga ngo ntiturashika ngaho nawe ugasanga ko Bayern ishaka nyinshi kurusha Porto. Nyene ayandi ma ekipe yari wo duta mugabo nka Monaco contre Juventus usanga Monaco afite amashansi menshi kurusha Juventus ni ekilibre Real na Atletico Madrid aho jesi no tanga za pronostic ni match ikomeye cyane ngoho izo zose zitatu navuze zindi kuri jyewe zirafite chance nyinshi kurusha izo zindi zizokina.
Umuntu yitegereje arabona ko atamugwi n'umwe wo mu gihugu cy'Ubwongereza muri shampiyona y'Ubwongereza washitse muri iki cya kane mu gihe havugwa ko shampiyona yo mu Bwongereza Abongereza bo babona ko ariyo shampiyona ikomeye cyane irimo ihiganwa rikomeye cyane kurusha yandi mashampiyona. Hari icyo byoba bivuze kuri shampiyona y'Ubwongereza? Byoba bivuze ko iri kirasubira inyuma canke ni ibintu bishika ni secret zishikaho shampiyona z'ibihugu bimwe bimwe zitifata neza mu mwaka kanaka?
Ndabibona shampiyona muri Angleterre irakomeye barafite football très professionnel kubera ni shampiyona itanga amahera menshi y'umukinnyi agiyari abagiye ku kazi gakomeye rwose rero ugasanga 80% y'abantu bo ku isi bose baraba shampiyona anglais niyo mpamvu bavuga ko bikomeye uburabye abantu baraba nka shampiyona yo muri Espagne cyangwa muri Brazil cyangwa muri Italy bake cyane kenshi usanga rero abantu bose batanga chance kuri shampiyona ya Angleterre kondo ivuga cyane ariko si bose bazi umupira ku sandi make je regrette kuri izo ekipe za Allemagne kuri ekipe za Espagne zira by'amakipe ya Angleterre France no nuko Angleterre bagura abakinnyi bakomakomeye ubwo bavuga ko shampiyona yaba ariyo gitangaza niyo mpamvu rero usanze amakipe yaba atarimo hagiyewe kuri jewe sanometero ntabwo ntangaje na gatoyi n'amakipe nk'ayandi nuko avugwa cyane kubera ko ariyo shampiyona iragwa cyane n'isi yose rero niko ndabibona bavuge ngo nuko Angleterre nta ikipe irimo hayirimo byarashitse ko urabye amakipe yose munani ari muri cup de finale yakuyemo Chelsea turayizi yakuyemo ziriya zo muri Angleterre yakuyemo Arsenal turayizi donc c'est qui se voit que l'équipe est rusha na gato n'izindi zikomeye nyinshi cyane bari barimo yari birumvikana rwose.
Murakoze. Yari Jibe Kanyankore umumenyereza mukuru w'umugwi Vitalo mu Burundi. Tubako turavuga kuri tombora yabaye uno munsi kuwa gatanu ku migwi y'umupira w'amaguru izohura muri kimwe cya kane cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya, La Ligue des Champions. Turabashimiye kuri ikiganiro. Murakoze.
Radio Ijwi y'Amerika. Muri iki gihe amatora yimirije mu Burundi, Radio Ijwi y'Amerika yatekanije umwanya w'ibiganiro byerekeye amatora.
Nivyo koko tuzoha akaryo abanyepolitike, abahinga mu byerekeye politike, abahurikiye mu mashirahamwe adaharanira inyungu za politike, ugwaruka, abapfasoni, abikorera utwabo, abagwiza tunga kugira ngo badushikirize ibyumviro byabo ku itegurwa ry'amatora hamwe n'ukuntu yoba mu mutekano akaba ku mugaragaro ataguterana igitsure.
Abategetsi bazoba ariko barahiganwa nabo bazohabonera akaryo ko gushikiriza abanyagihugu imigambi yabo yo guteza imbere Burundi, eka bazoshobora kandi no kugira impari zo kumenyekanisha no guhayanisha imigambi yabo.
Turabateye akamo mwese. Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika mu Burundi FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2.
Ego koko nkuko Thomas abivuze Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abanywanyi b'Ijwi rya Amerika batanze ivyumviro vyabo no munsi ku rubuga rwa Facebook kuvyerekeye kibazo c'amazi meza asigaye ari kibazo hirya no hino mu Rwanda. Tubisomegwa na Fidel Niyongabo.
Urakoze Oriane, urakoze nawe Thomas. Nshimiye Imana Floribert ati mbona imbere yuko umuyaga nkuba ushika kuri bose ho banza amazi kuko vyonyene abuze mu mubiri twoshira. Nogira inama leta y'u Rwanda kubanza gukwiragiza amazi meza mu banyagihugu iyo adatwara umutungo wa leta tuja kuja gukura mu mahanga nkuko tuja za Naivasha gukura umuyaga nkuba. Boniface twagira Imana avuga ati ivyo nibiharuro ataho bihuriye n'ukuri nkuko bisanzwe naho abanyagihugu ahubwo bavoma amazi y'ibirohe bakirana n'ibikere bishaka kwinjira mu majerikani yabo. Ngiyo Vision 2020. Kibasumba Blaze we ati amazi yo arahari nuko atari menshi obaho gusabikanya kandi bisaba ko benshi bavyuka mu gicugu kugira ngo bayabone mu bice byo hagati mu gihugu ho sinzi ko bayabona mu gihe mu gisagara aba ari ngora bahizi bonu kuvoma imigezi temba. Théophile Ntirutwa ati urwanda rumaze kuba ihuriro ry'ibibazo ikibabaje nuko leta itemera ko ari kibazo ngo hafatwe imigambi yo kugitorera inyishu ahubwo nubigaragaje ngo yitwa umwasi w'igihugu. Rosette ategeka Imana yankurije avuga ati nyakuba wa President Paul Kagame nagire uko ashoboye atwongerere amazi meza hano mu Rwanda. Twizeye Imana Thomas ati ico tutaramenya nuko twokwitwara mu gihe cy'izuba tuyabuze no kuvuga ku buryo bwo kuyazigama. Alfred Niyonzima we avuga ati amazi n'ikibazo gikomeye mu Rwanda hose ku buryo udasanzwe. Mwizerwa Silver ati ni vyiza ku muntu wese amenya kunanirwa kwa FPR namwe mumbwira abantu bashaka ngo guhindura itegeko nshingiro mu mugambi w'ugushaka ko baramba ku butegetsi barananiwe kugeza ku banyarwanda amazi. Inkotanyi Buhama David we ati nivyo hano mu Rwanda ikibazo c'amazi meza kirakomeye ariko gushika ku leta y'u Rwanda yatanguye kugihagurukira yongera inguvu z'amazi meza. Ibi ni bimwe mu byo twashikirijwe n'abatwandikira ku kibanza cacu ca Facebook.
Muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington mu kanya gato turaba dusezeranyeho none mureke tubanze tubibutse muri macya makuru twabagejejeho.
Ego umugwi uvuga ko ari ishami rya Islamic State muri Yemen uriyitira ibitero by'ubwihevyi vyishe abantu 126 ku misigiti isengeramwo abashigikira baroberi b'abashiita.
Muri Nigeria abantu 11 baguye mu gitero cya Boko Haram igamburu mu majyaruguru y'igihugu hafi y'umupaka wa Cameroon. Ubwo batangiye kuhatera aruko abasirikare ba Cameroon bagiye gufasha Nigeria bari batangaje ro mu kwezi gushize ko bigaruriye uwo mugi wa Gombaru bahirukana Boko Haram none ro Boko Haram yatangiye kuhagaruka kubera ko batangiye kwisubira mu gihugu cyabo.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yabwiye umushikiranganji mukuru wa Israel Benjamin Netanyahu yuko agiye gusubira kwiga bushasha ingingo zimwe zimwe zerekeye imigenderanire yabo na Israel nyuma yaho uwo mutegetsi mukuru wa Israel avuze ku mugaragaro yuko adashigikiye ingingo yuko hovuka ibihugu bibiri mu biganiro vyerekeye ubwigenge bwa Palestina.
Imishyikirano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Irani yahagaze by'agateganyo uyu munsi mu mujyi wa Lausanne mu Busuwisi. Intumwa za Irani zatashye igitaraganya bagiye kuyagira Perezida Hassan Rouhani kuko nyina yitabye Imana. Imishyikirano izasubukurwa ku wa gatatu w'icyumweru gitaha.
Njuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye kuri uyu mugoroba bigarukiye ngaha. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuma Kalalari Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro by'ukuri uno mugoroba. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Oriane Tangishaka
na Thomas Kamirindi. Mugire w'ikende nziza rero ariko naheje mu gitondo saa 11 n'igice kugera saa 12 nkuko bisanzwe mu makuru ya mu gitondo mushobora no gukurikirana kuri telefone zigendanwa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.